Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije bwakiye neza, mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Icyo cyumviro cyaje kukuntu tubona twama twicaye mu mazu ataco dukora ugacusa umuntu bituma yumvira ibintu atari kwiyumvira, niko rero kwiyumvira ko dushobora kuja hamwe tugateranya two twari dufite duke.
Uwo numwe mu bakenyezi batandatu abarundi kazi bahungiye mu Rwanda bishyize hamwe bakora ibikorwa bibyara inyungu, avuga uko icyo gitekerezo cyaje. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye umurongo mushya wa telefoni abantu bazajya bifashisha kugira ngo batange amakuru azatuma abantu batabarwa vuba na bwangu, hamwe na yerekeye siporo n'imikino mu Burundi no mu Rwanda. Turazibagezaho mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, nateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Hozine Munezero. Hozine, waramutse neza.
Mwaramutse Jeni, mwaramutse namwe mwese mutwumviriza. Mu birori byo gusozera inkino Olympique vyabaye kuri uyu w'Imana Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, umukinyi Simone Biles ari mu bakinyi baserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe yagenywe na bagenzi we kugira atware ibendera ry'igihugu cyabo muri izo nkino zari zimaze indwi zibiri. Biles, umwigeme asanzwe akina gatebetebe, yatahukanye imidari y'inzahabu ishika kuri ine hamwe n'umujumu umwe. Kubwa Biles, ni ukubona bagenzi we bamusabye gutwara ibendera ry'igihugu ni iteka ridasanzwe. Scott Blackman, umuyobozi w'abakinnyi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkino Olympique, yatangaje ko umukinnyi Ryan Loach hamwe na bagenzi we bazofatirwa ibihano biturutse ku birego bitari byo batanze, bivuga ko bibwe hakoreshejwe inkoho. Blackman nta byinshi yavuze ku bijyanye n'ibyo bihano, ariko yavuze ko ababajwe n'inyifato y'abakinnyi kuko bamaramaje abakinnyi baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri izo nkino, bongera kandi bamaramaza n'igihugu cyabo. Umukinnyi Loach nta yaremanze ko yarengeje urugero mu birego yatanze, ariko ntahakana ko ivyo yavuze atari vyo. Tubibutse kandi ko muri izo nkino Olympique zari zimaze imisi i Rio de Janeiro muri Brazil, Uburundi bwagize amahirwe yo gutahukana umudari w'umwakaka buhechejwe n'umwigeme Francine Niyonsaba yiruka imetero 800, rikaba ribaye rya kabiri mu mateka y'Uburundi inyuma y'umudari w'inzahabu watahukanywe na Venuste Niyongabo yiruka imetero 5000 mu mwaka w'1996. Inkino Olympique zikurikira zikazobera ku mugwa mukuru w'Uyapani i Tokyo mu mwaka w'2020. Igisagara cya Tokyo cyatsindiye ubwo burenganzira mu mwaka w'2013, aho cyahiganirwa ayo mahigwe n'ibisagara bya Istanbul muri Turkiya hamwe na Madrid muri Espagne. Muri Somalia, abantu bashika kuri 20 bapfuye bahitanywe n'imiduga yaritezemwo ibibombe, aho iyo miduga yagiye guseka inyubakwa ya leta hamwe n'isoko riri mu gisagara cya Galkayo kiri hagati ya Somalia. Umwe muri abo mubaraho atashimye kwivuga izina yabwijwe rya Amerika ko imodoka ya kabiri yaritezwemo ikibombe yaritwawe n'umugore. Mu baguye muri cyo gitero harimo abanyeshure, abadandaji, abenshi bakaba bari basanzwe bacungereye iyo nyubakwa ya leta. Hassan Mohamed Halif, uguverineri w'akarere ka Puntland, yavuze ko igisagara cya Galkayo gisanzwe kiri ku birometero 70 uvuye ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho, chatewe n'abiyahuzi. Umugwi w'abihevye Al-Shabab usanzwe ukorera mu gihugu cya Somalia ukaba wemanze ico gitero. Kuri uyu w'Imana kandi hari abantu bane bakomerekejwe n'ibisasu byaguye ku nyubakwa ya leta i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia. Imodoka zibiri zirasha nta wahasize ubuzima, akaba kandi atamugwi uriyitirira ico gitero. Umukandida w'umugambwe wa Republikani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azwi kuba yaraneguye cyane ubwoko bw'abirabure n'abimukira baturuka mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko umugambwe wiwe ukwiye kurushirizaho gutunganya ibyayo moko. mu nama yagiranye n'umugwi w'abahanuzi mu mugambwe wiwe umugwi ugizwe n'abimukira baturuka mu manuko bwa Amerika. Donald Trump yatangaje ko agiye gusubiramwo mu buryo butunganye kandi bwubahiriza ikiremwa muntu itunganywa ry'abimukira bashika ku miliyoni 11 batemewe n'amategeko muri Amerika. Trump atuma urutoki igihugu cya Mexique ko kirungika abantu baza gukora ibyaha bitandukanye muri Amerika baciye ku mupaka mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu w'Imana Kellyanne Conway, umuyobozi mushasha ajejwe imyamamazo y'umukandida Trump, yatangarije ku kinyamakuru CNN ko umugambi wa Trump wo kwirukana abimukira batemewe n'amategeko ari umugambi wo kunonosora. Iryo hinduka mu mvugo y'umukandida Donald Trump ahasa n'uriko ariyegereza birabure n'iji nyuma yaho Trump ahakanye kwitaba ubutumire bw'imigwi ibiri ikomeye ihurikiyemwo abasanzwe bavugira agateka kazina muntu muri Amerika.
Urakoze Hozine Munezero cyuti rero haya namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aherutse gushyirwaho umurongo wa telefoni utarihishwa amafaranga bita mu Gifaransa ligne verte, abantu bashobora guhamagaraho iyo habaye ibibazo bitandukanye. Uwo murongo uri mu bigo by'umuryango wa Croix Rouge Burundi uha amakuru amashyirahamwe atandukanye afasha agatabara mu bice by'ubuzima bw'igihugu utandukanye. Uyu murongo icyuzanye gishya nuko abantu bazajya batabarwa vuba na vuba. Bwana Salvatore Nizigimana ushinzwe kumenyekanisha uwo murongo w'19 yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Turavyihe byagiye birashikira Burundi, tukaraba ibintu by'ibiza bishikira abantu, tukaraba ibibiza biba biturutse ku birere ihindagurika by'ibihe, tukaraba ibintu by'imiyaga aho dusanga imbwa zijya abantu, aho dusanga ibikoko bitera imirima, aho dusanga abantu bagira ingorane maxida bakaraba batabariza. Ibyo byose tubishize hamwe itwara duti none ubwo abantu bakeneye ko batabarizwa, tukabona ibi bintu by'amatora mu 2015 ingena abantu bakomereka bakagirana twangwa bitugoye. Hamwe mu nyoni ho abandi bantu babonye bati none igikorwa cyo gutabariza abantu, igikorwa cyo gukora ibi bintu byo kugabanya ububabare mu bantu bishobotse burandurwa n'imizi kubahuje ikora, ubwo kwahuje ashaka kubishobora yonyene yagira afise ubuhinga n'abahinga babishoboye, ariko ubugirigiri bugira babiri. Iyo abantu bagiye hamwe rero bakora byinshi, niho rero icyo cyimbyo cy'abakiravuka yuko abantu boza tukaja hamwe. Aho hari abantu bavuga bace bazi bwa mbere niho yeme yaciza ati reka dufashanye mu cyo gikorwa cyo gutabariza abantu. Haraza ko division, haraza ocha. Aho rero tumaze kunja hamwe turashira inkuvu hamwe tubona ko bikomeye. Mugani twagarukiye ngaha tuvuga kuti none ibyo bintu abanyagihugu azaba ariko batabaza kuri 199 tuzobijana hehe ko atabintu dufise birunze aha muri kwahuje gufasha abantu, ariko ari uwo mutima wo kubakura abantu kugira dushobora gufasha abantu aho nikora. Niho hacaza yandi mashira hamwe turabona za UNICEF, turabona hase, turabona Caritas, ese umunyagi kwa tabaje kwa murongo w'199 tuca turaba ingorane afise, izo ngorane afise tuca turaba ishira hamwe kanaka ishoboye ivyo bintu. Cyatwaga ati rero hariho umunyagihugu ku mutumba kanaka afise ingorane zinizi nizi genda muzimufashe. Ni muri iyo ntumbero ni bwa bugirigiri bugira babiri tuva tugaca dukorera hamwe kugira dushe kugarukira kuri bana aho nikora.
Utanze turo rero ni nk'umu bisati bihe abantu ubona batabaza habaye iki?
Ego nk'uturo rero turabona nk'imiryango izimirana n'abandi. Muri ico gihe nko ngamo ni kwahuje turafise gisata ca RF cyo kucakirondera iyo miryango iba yaratanye nababo. Turabona ibintu usanga abantu banyuruzwa bagirane. Muri ico gihe turafise Seyser, iyo manda irayifise turavuga kuti hari abantu banyuruzwa nahana turatubwira Seyser gacigenda ikarondera abo bantu hanyuma gaca batubwira ingene abo bantu bamerewe. Ubu turabona nk'ibi ibiriko birabo binyugunyugu biri kuraje imirima. Tuca tubwira abajejo nka OCHAO FAO bacha vuga ati reka twirukange turabe uburyo twofasha abo bantu. Turabona nk'ubu ibyo gufata ku nguva abana ikiza UNICEF cyaziza. Tusanga rero naho abindi bintu byabaye mu Burundi mu 2015 aho twasanga imijyango myinshi yahunze kava mu gisagara cha Bujumbura ikaje mu gihugu hagati mwico gihe oyeme irafise uburyo bwo cavufate ivuga iti abo bantu bavuye mu gisagara cha Bujumbura gahungira hagati mu gihugu turaho uburyo basubiza iyo baje bava ni nkuko yari n'abantu bahungutse bava mu bindi bihugu hase ari kumwe nawe yeme nayo nyene icifasha mu bwo buryo nuvuga yuko uburero ni bwinshi ariko nuko umwe wese afise icashoboye kandi ashobora gukora kugira dushobore kugarukira kuri bantu aho nikora dushobore kubaramira bataratama
nibi by'ibiziga bitogwa birimo
mujanye nibiziga bitogwa mwisanzwe iyo umuntu bamutabarije hakiri kare ico gitse ntizo kwirwa kiraboneka njye bituma tuvuga dutero ikibaye ni bakivuga hakiri kare ntituze kuraba ibiziga ahubwo tuze kuraba umuntu agikomeye njye bituma tuvuga ati abanyagihugu mu Burundi bagerageze kuhurumbira uno murongo w'ijana n'icenda muti none ukora gute umurongo w'ijana n'icenda ukora amasaha 28 ku 28 urafise abahinga bashobora kwakira inkuru iyo nkuru rero bakabona ko ari yuko niko atari yukuri bagaca bamenya iyo bayirungika uyu murongo nturiha utelefonye kutukoresheje amatelefone akuri ngaha mu Burundi wacu ni kubuntu nta citwaza yuko abanyagihugu bati babuze amafaranga yo guhamagara rero turatumira yuko abanyagihugu boze batelefona cane gose kuno murongo w'ijana n'icenda kugira dushobore kurandurana n'imizi ububabare buri mu bantu
mbega ntawe kwibaza ati mwarengeye inzego z'igipolisi n'abajejwe intwara kuko twumva akazi kabo cyane gusumba
ntituje kuzirengera ahubwo tuje gufashanya nubabwira nkuko nka protection civile abo turakorana cyane gose mu bintu by'amaxida iyo habaye amaxida nino abapolisi nabo nyene turakorana twebwe ntituje kurengera y'ama platform yarahasanzwe mu ntara cyangwa mu makomine twe tuje kugira dushobore kuronka inkuru n'ingoga tuje dutorera inyishu y'ibyo bibazo n'ingoga kuko urabona bwa mbere byabanza guca mu mpapuro bakane kuhagirana ariko twebwe umuntu wari wese afise uburenganzira bwo kuvuga ati harabaye accident ahana kandi turavuga ati abari kwakorera aho hantu ubwira mutabare ahana
iki gikorwa gishasha cyo mu murongo ni ukuvuga ko kije cihutisha ubutabazi kuko kare habanza gusabwa impusha nyinshi n'ibindi
niyo ntumbero nyamukuru kuko urabona umuntu habaye accident ahana so wari wese acashoka bimenya enarijya bazovuga ati turondera protection civile turondera abana ucusanga ringona ariko umuntu afise aga telefone kiwe ahari ikintu kibaye aho nyene agaca telefone kuri umurongo w'ijana n'icenda ubu nyene acaronka inyishu ibereye hari n'indi mirongo arisanzwe ikora ijana na 13 yo muri protection civile yabagendana ubumuga bwa sida ibi byo gufata ku nguvu ariko twebwe umurongo wacu nuko iceza cawo ivyo byose biba birimwo ntidutoranya
Bwana Salvatore Nizigimana ushinzwe kumenyekanisha umurongo wa telefone w'ijana n'icyenda utarihishwa amafaranga mu Burundi abanyagihugu bazajya batangaho amakuru kugira ngo abantu batabarwe vuba na bwangu inkuru yateguwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura mu Burundi Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tujyana noho mu Rwanda Abarundi bahahungiye baragerageza gushakisha imibereho bamwe babigezeho abo barimo abakenyezi batandatu bahungiye mu karere ka Huye mu majyepfo y'igihugu bishyize hamwe batangiza butike none ubwo bucuruzi babubyajemo akabari umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana yagendereye izo mpunzi ziri mu ntara majyepfo y'u Rwanda adutegurira inkuru
Bamwe mu mpunzi zahungiye mu karere ka Huye baramaze kubona ko kurera amaboko barindira uwo bafasha atashobye maze baca bafata umugambi wo kuyungunganya mu gukora udukorwa dutandukanye na cyane cyane bijanye no gucuruza kuva aho baboneye ko gutaha atari igikorwa cyoroshe hari abakenyezi batandatu bagiye hamwe bugurura inzu yo gucururizamwo kuko muhira hari habarambiye narya bakiri mu Burundi buri gitondo batonda ku kazi umwe muri bo aratubwira ingene icyo cyiyumviro cavutse
Icyo cyumviro cyaje kukuntu tubona twama twicaye mu mazu ataco dukora ugacusa umuntu bituma yumvira ibintu atari kwiyumvira niko rero kwiyumvira ko dushobora kuja hamwe tugateranya two twari dufite duke utundi tuguma tuzirako dutangura kugira ka alimentation para fonctionner tumaze indwi zibiri twuguruye
ice
akabare kandi tubona amahanga gushika ubu abantu baratwitaba kuko urazi ko byose biva mu bantu
Bujumbura mwe mfite ubuzi butandukanye bwa leta uno munsi mukamwagiye kuba badandaza ni ikintu cyoroshye
sinzi ko navuga ko cyoroshye cyangwa kitoroshye kuko urabona ibintu umuntu atahora akora mugabo nta muntu ashobora kureka kwiadapta ahantu ariho hose bivana n'ibyo urimo turabikora pe turabikora ko twize ibintu bitandukanye rero turahana ibyimviro twicara tukagira amanama kenshi tukafatana mu mugongo bikagenda neza ubu vrema twabaye abakomersante nyine
abagurira ibintu aho bakenyezi badandariza barashima cyane ingene bakigwa kandi mu kugura ngo ntibarabakora abarundi cyangwa abanyarwanda bakurikira ari ibyo bipfuza
niyo tujya tuguriraho kuko se barunguka amafaranga yacu benda sinzi ko babaranguye ariko iyo umuntu araguye kabiri gatatu bamugura atarahomba akagaruka nuko hari kimufashije
bishobora gushika uvuga ati reka nje burya butike y'umunyarwanda ugasimba bi murundi
aho mbonye ikintu nshaka ndakigira sinza abantu ko babigenza ariko njewe iyo nje kugura ikintu icyo nshimyeho nkibonye nto nkigura ntitaye ngo ni umurundi mu munyarwanda ni umugande nuko ntabwo ngura umurundi cyangwa umunyarwanda
umunyamabanga mukuru w'umujyango w'impunzi z'abarundi ziba mu ntara y'amajepfo arashima igikorwa cyabo bakenyezi kuko berekana ko impunzi nazo nyene zishobora byinshi naho ziri mu ngorane agasaba abandi barundi kubafatira aka karorero
hariho abashoboye kugerageza baragira imigambi iterambere naha siko turavuganira ni ku barundi na barundi kazi bagiye hamwe bashika bane batanu batandatu sinabaze gitigira neza baravuga bati tugire alimentation tongere tugire na kabari numva ko ariko bariyungunganya mu iduke bafite hari n'abaja kurangura ibintu hirya no hino amashuri akayakorera mu misozi bakazana mu muji abazana inkoko abasutse ubutike muri karitsiye mugabo ari ku rwego rudashimishije ku byo twifuza ko impunzi yo mu muji ifite ibibazo bikomeye cyane
uwo munyamabanga mukuru w'umuryango w'impunzi amenyesha ko naho hari abashoboye kwiyungunganya hari n'abandi bari basanzwe bakora ibikorwa byo gucuruza bajya kurangurira muri za Uganda na Tanzania ariko muri no misi bahura n'intambamye yo kubura impapuro z'inzira kuko bamwe zataye igihe abandi bahunze atazo bahunganye amenyesha ko icyo kibazo bagishikirije abajejwe impunzi ku rwego rw'igihugu kandi ko babamenyesheje ko bariko baragikurikiranira hafi Desire Hatungimana ihuye mu karere ka Majepfo ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku makuru ya sport n'imikino duhere mu Burundi muri kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
Inyuma yaho kuri wa gatandatu umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba arongiye umudari w'umwaka ka medaille d'argent mu gifaransa mu nkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi hariya Rio de Janeiro mu gihugu cha Brazil na kanyamuneza ku Barundi na cane cane abakunzi b'inkino bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura babwijwe rya Amerika ko ivyaraye bikozwe na Francine Niyonsaba ari teka ku gihugu
n'umuntu akunda inkino na vyarakiye neza cane gose kuko Francine Niyonsaba n'umuntu kwakurikiranye kuva kera aho twamubona aja mu mahiganwa mu Jeux Africains akagenda mu Diamond League aho yagenda abu wa mbere hanyuma ico kibanza jewe yarakironse kandi nari nizi kukironka kuko semenya nabona yo ko amusiga akimujya kana umuntu wese akunda inkino niteka kuko ibintu by'urundi yarahasamiranye rirahungabana hari ya Rio de Janeiro muri Brazil nibaza yuko twabiruka kera jane gose mu 1996 kuri Venice Niyongabo rero ubunye taronse umudari wa kabiri urumva biko biraza hanyuma gisigaye no gutera intege abandi bari mu zindi inkino nabo nyine baze barajamo kuko hari inkino nyinshi zo gutera itege igihugu tukanwa imidari tugiye turagura tukaja mu bisata bitandukanye
twajyakiriye neza cyane kandi niteka igihugu teka ginshi gose kandi abikora kenshi cyane inkino zose agendamo amahiganwa agendamo yamaza yateyiteka Burundi niteka guhiga cyo Burundi kandi niteka ku rwego rw'abakenyezi nabigeme
Burundi gwari rwarungitse abanonotsi 9 ni Francine wenyene yaronse umudari wewe nk'umukenyezi nka Francine uranezerewe re
ndanezerewe cyane
Francine niyo saba mu kwiruka ku metero amajana 8 yabaye uwa kabiri inyuma y'umunonotsi kazi aturuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo uno mukunzi w'inkino ashikiriza ko mu minsi za yizeye ko Francine niyo saba azofata ikibanza ca mbere kuri izo metero
ugeranije ukaraba imisi semenya yo bashigaje kwirukanga si mwishi cyane gose nkuko Francine akifise kuko Francine kiraboneka neza yuko wewe agifise amahigo yo kubandanya akazoronka n'imidari yindi ibiri muri rusangi rero semenya avuyemo none hacasigara Francine azwahirurangirana kwisi
abakunzi b'inkino mu Burundi barifuza ko hogira igikozwe kugira Francine niyo saba ateraje imbere mu nkino zo kwinonora imitsi ivyo tuma abandi barundi kazi bijukira inkino mu Burundi uno mukenyezi asaba basaba ko hutunganywa amahiganwa menshi
nuko boza haraba amahiganwa menshi kuko nabo nyene bamutoye bamubonye mu bandi bana nuko hogaruka cyane cyane ibintu by'inkino cyane mu bagwaruka aho niho umuntu yari karakora babonera experience hoza haraba abantu benshi baza baragira ama initiative yo gukoresha inkino amahiganwa icyo gihe tuzoza turabona amatara menshi mu bantu hanyuma inkino zisimbatazwe mu gihugu cy'u Burundi
ninyubakwa z'inkino zitandukanye zogwizwa mu Burundi kugira abanonotsi baje mu mahiganwa atandukanye eka n'uburyo bukongererezwa mu guteza imbere inkino ivyo fasha kugira abarundi batahure ko inkino ziri mu byo bafasha kubaho no gutera imbere
niko cyo Burundi wese twe tuza guterera aho tuba aho tuvuka mu misozi tukabwira abantu ko inkino ziri mu bintu bishobora gutuma ubuzima bw'umuntu butera imbere igihugu gatera imbere imijyango gatera imbere bakafata yuko inkino ari ikintu gikomeye cyane gishobora kubeshaho umuntu ubuzima abantu bakareka kuzera inze mu bindi bindi ariko umuntu wese akiha ihangiro cyuko yobuga ati muri sport nokora iki kuko urukara urukura muri football ukuraba muri basket abantu bakira neza basket abantu bakira neza football urana ko bitunga kandi ugasanga babaye bihangange basuruka ibigo byabo bakaba nka ba ambassador nico gituma rero mbona yuko abarundi boza barakebuka bakaraba ko amikoro yabo noneho nimba bari baze isuka bamenye ko hari izindi nzira uburyo bwo kubaho bushobora kuvamwo kandi mu mahoro n'umutekano mu iteka n'itekane ku murundi wese
muterero leta yashiramwe uburyo
leta nivyo irakwiye gushamwe uburyo ibigo byubakwa nibaza yuko bozo barashiramo ibyerekeye inkino z'ubwoko bwose uravye ingene igihugu cyacu kimeze mu biyaya ku misozi hejuru ukabona neza yuko hariho nk'abanonotsi bashobora kuva mu burere usanga burimwo imbeho kuko ibihugu bahigenerwamwo usanga ari ibihugu birimwo imbeho nyinshi
mumenya ko mu nkino mpuzamakungu zarazisozerewe iriyo mu gihugu cya Brazil u Burundi bwari bwaserukiwe n'abanonotsi 9 muri bo batatu barabigeme bukaba bwabaye ubwa mbere aho Burundi buserukirwa n'abanonotsi 9 kuva butanguye kwitaba ayo mahiganwa mpuzamakungu i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste tujye noneho mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda nawe habafitiye amakuru ya sport n'imikino
mu mikino olympique yarayirangiye mu gihe Rio de Janeiro muri Brazil abakinyi bari baserukiye Rwanda ntabwo bashoboye kwitwara neza muri rusange gusango hari amasomo anyuranye bakuyemo uyu ni Adrien Yoshuti wari kapiteni w'ikipe y'u Rwanda yasiganwaga ku magare ariko aza kuvamo rugikubita
icyo twagezeho icyo twigiyemo icya risque nagize n'icyabiteye n'isomo nakuyemo kubutaha yaba ninjye uzerekeza mu mikino ya Jeux Olympiques itaha cyangwa se nundi mukinnyi w'umunyarwanda mu bijyanye na sport y'amagare uzerekeza muri Japan ntekereza ko agomba kugenda ari isomo twakuyemo afite amagare abiri igare rya competition igare riri reserve kandi asanzwe amenyereye kugira ngo naramuka abaye impanuka aho kugira ngo abone rya gare ryo muri nyicoka ry'abantu bategura imikino ritari kuri size yawe ritari ku murongo nk'uko irya ubusanzwe umenyereye urize icyo kintu kizakosorwa umwaka utaha amagara abiri buri mukinnyi uzitabira muri Jeux Olympiques cyangwa se indi mikino za Jeux Africa n'indi mikino yo mu rwego rwo hejuru abakinnyi bo mu magare basanzwe bitabira bazajya bagenda icyo kintu kiri ku murongo
nyuma y'iyi mikino olympique hazahita hakurikiraho imikino y'abafite ubumuga bita paralympique abazahagararira u Rwanda nabo biteguye kwerekeza mu mujyi wa Rio de Janeiro gahunda y'imikino abakinnyi b'u Rwanda bazagaragaramo turayigezwaho na Eric Karasira umunyamabanga mukuru mw'ishyirahamwe ry'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda NPC akaba ari nawe uzaba yoboye intumwa z'u Rwanda
ikipe yacu yagera Brazil tariki 31 kwezi kwa 8 kuko ni nabwo izahita yinjira muri Paralympic Village naho ubundi bwiyo tugezeyo mbere nitwe twitunga mu buzima bwose ariko ku itariki 31 izaba ari opening dushaka kwinjira bakadufata nk'uko bisanzwe nk'abandi bose tariki 7 niho opening ceremony bya birori biba bikomeye bakora amadelegasiyo yose yagiye mu mikino Paralympic itariki 9 ni ikomeye ngira ngo ikipe yacu izaba iri mu kibuga ya sitting volleyball izo date muzazimenya niho izatangirayo niho sitting volleyball muri rusange izatangira haba ku bagore haba ku bagabo tariki 9 z'ukwezi kwa 9 2016 indi mikino athletics niba nibuka neza zatangira kuri 13 closing ceremony zaba kuri 18 z'ukwezi kwa 9 hanyuma delegasiyo yacu iveyo ku itariki 20
tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze gusezerera umutoza wayo Jonathan McKinstry. Mu mpera z'icyumweru gishize, ubuyobozi bwa Ministeri ya Siporo n'Umuco bwatangaje ko uyu mutoza w'imyaka 30 y'amavuko ukomoka muri Irlande ya Ruguru yahagaritswe ku mirimo ye ngo kuko intego yari yihaye atashoboye kuzigeraho. Jonathan McKinstry ku ruhande rwe ngo asanga impamvu zo kumusezerera zidasobanutse neza, ari nayo impamvu yababajwe n'uwo mwanzuro. Yatangiye gutoza ikipe y'igihugu Amavubi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize. Icyo gihe u Rwanda rwari ku mwanya 72 ku rutonde ngarukamwaka rukorwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Magingo aya kuri uru rutonde u Rwanda rwicaye ku mwanya w'121. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubwo tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amasezerano agenewe gutuma impande zifitaniye amatati zija mu biganiro bizotuma intambara ihagarara muri Sudani, abanyasudani bagasubiza hamwe yatewe ku gikumu n'urunani rw'imigwi itavuga rumwe na leta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Norvege, Ubudagi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byarakiye neza itegwa ry'igikumu ku masezerano azoshikana ku byerekeye guhagarika intambara muri Sudani, mu kuvuga ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye ku byerekeye guhagarika ingwano muri Sudani. Izo mpande zisaba abateye igikumu ku masezerano kudatakaza umwanya ku byerekeye ukumvikana ku bijyanye no guhagarika intambara hamwe no kurekurira imfashanyo gushika mu ntara za Darfur n'ibindi bice bibiri. Ugusubira kwiyongera kw'ingwano mu mwaka w'2011 hagati y'igisirikare cya Sudani n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi Sudan People Liberation Movement North mu ntara zo mu manuko za Kordofan na Blue Nile vyerekanye ukudashira mu ngiro amasezerano atakibazo na kimwe asiga inyuma imbere n'inyuma yuko Sudani yo mu manuko itangaza intahe y'ukwikukira. Intambara mu ntara ya Darfur yatanguye mu mwaka w'2003 igihe ubwoko butandukanye bwafata ibigwanisho mu mugambi wo kugwanya leta y'i Khartoum kubera ibakumira. Amasezerano agenewe gutuma intambara ihagarara abaye ubwa mbere abatavuga rumwe na leta n'imigwi igwanya ubutegetsi batera igikumu bari hamwe ku masezerano na leta kuva ingwano yaduka mu mwaka w'2011. Ayo masezerano ategekanya guhagarika ingwano ku buryo ntabanduka, gutuma batavuga rumwe na leta bagira uruhara mu biganiro na leta no gutuma haba ibiganiro ku byerekeye imfashanyo yihuta igenewe abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo zikorana zisaba imigambwe itavuga rumwe na leta muri Sudani kuhabonera karyo kukuja hamwe biciye mu biganiro vyihweza ibibazo bibandanya kugeramira abanyagihugu. Muri ico gihe leta ya Sudani yotegerezwa gufata intambwe zose zikomeye kugira bituma amahoro ashikwako.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mugenzi wanjye Rosine Munezero hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Incamake y'abakuru twabashikirije mu birori byo gusozera inkino Olympique byabaye kuri uyu w'Imana i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Umukinyi Simone Biles ari mu bakinyi baserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe yagenywe na bagenzi we kugira twari bendera ry'igihugu cyabo. Muri izo nkino Olympique zari zimaze iminsi Rio de Janeiro muri Brazil, u Burundi bwagize amahirwe yo gutahukana umudari w'umwaka buwuheshejwe n'umwigeme Francine Niyosaba yiruka imetero 800, rikaba ribaye irya kabiri mu mateka y'u Burundi. Muri Somalia abantu bashika kuri 20 bapfuye bahitanywe n'imiduga yaritezwemo ibibombe aho iyo miduga yagiye guseka inyubakwa ya leta hamwe n'isoko riri mu gisagara cha Galkayo kiri hagati ya Somalia. Mu baguye muri ico gitero harimwo abanyeshure n'abadandaji, abenshi bakaba barabasanzwe bacungereye iyo nyubakwa ya leta. Umukandida w'umugambwe w'aba Republikani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azwi kuba yaraneguye cyane ubwoko bw'abirabure hamwe n'abimukira baturuka mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko umugambwe wiwe ukwiye kurushirizaho gutunganya ibyayo moko. Mu nama yagiranye n'umugwi w'abahanuzi w'umugambwe wiwe, umugwi ugizwe ahanini n'abimukira baturuka mu manuko bwa Amerika, Donald Trump yatangaje ko agiye gusubiramwo mu buryo butunganye kandi bwubahiriza ikiremwa muntu itunganywa ry'abimukira bashika ku miliyoni 11 batemewe n'amategeko muri Amerika. Iryo hinduka mu mvugo y'umukandida Donald Trump ahasa n'ugerageza kwiyegereza abirabure.
Urakoze Hozine Munezero kuri nshama cy'amakuru iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha na habihumurije nchimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Alimasi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi. Nizina rya bagenzi banje bashimiye kuba mwateza amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana. Mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.